umpe bashinga nta umpe tugira amahoro jewe sintaka ndataka muntunge mumburane umumvirize ndababwira nuki kabingingo hariho umugabo mubu jewe yanani ahenga mwijoro akansanga muhira aho niryamiye inzara ngizo amakofa akayaga imisa ikarengerwa amaso agahishira abana bakaniha ahaca niho ntazi nuki kabingingo bukeye mu gatondo hariho uwo neretse kugene sigaye meze aca ndangira umuti witwa bayigone wo kwica uwo mubu ntihibambe kirazira jewe sinoroga nabajije padiri kandi ndi umukiriso nuki kabingingo uwo mugabo mubu uko yivugira ngo yanka basinzira gakunda baterama uko yanka basahura bamwe bita babandi nuki kabingingo rwabizi n'abakuru ngo bafise abanyeza barara mu kajaga no mu wumva buguru n'amaja mu kinindo hafi ya mize vive ngo bobo duteramana twarara turakina ubukeye mu gatondo ngo heza ngasezera na nikera ndagaruka nuki kabingingo uwo mugabo mubu wasigaye yivuga wowe n'umusirimu yirirwa mu miduga kore bazana amapine arya amapine yaheze ngo bagashira impande y'inzu bakahamara gatatu kore n'abareka ibinogo biri impande y'amazi kuzuramo amazi bakahamara iyinga ngo nanje ariho nirirwa ngo nikinga akazuba ngo n'abana nabyaye icyo gihe baba bakunze umuryango ukagwira nuki kabingingo bakunzi mu nyumba uyu munsi ni jyewe ejo azoba ari mwebwe nimumfashe dukobye turwanye uyo mwasi murumva hakunda kuri jewe n'umwasi mbere ngo arandukiza n'indwara y'ibisazi imwe bita malariya nuki kabingingo none gabashinga nta ijambo nirwanya mweze mwumvirize biri cyo mumbarire nitugira amahoro. Let me be your knee.